I want you to turn with me now to the book of St. John, the 12th chapter and the 20th verse. If you'd like to follow me,
tugurure Bibiliya zacu muri Yohana 12:20, maze dusome duhereye ku murongo wa 20. Yohana 12:20 duhereye ku murongo wa 20. Hari abagiriki bamwe mu baduze gusenga mu minsi mikuru bashikira Filipo w'i Betsayida i Galilaya, baramwinginga bati, mugenzi, turagomba kuraba Yesu. Hanyuma Abaheburayo 13:8, Yesu Kristo yari aje, niko ari n'uno munsi n'ibihe bidashira. Nashaka gufata uno mutwe w'amajambo ngo Yesu Kristo yari aje ejo n'uyu munsi, niko ari n'uko azokomeye bidashira. Kwiyinga kw'Imana uheze nari ngaha mu ikoraniro, kandi wamenga dushaka kuramutsa abantu, twari tumeze nk'abashaka kuramutsa abantu hose iyo biba byarashoboka. Ahantu hose baguma bampa ikaze ku babatiste mu asambley, mu makoraniro y'Imana, mu gitongo ishengero ry'Imana, no murayo mashengero bari banditse havugaga ubutumwa ngo Yesu Kristo uko yari aje, niko ari n'uno munsi, niko azokwamye bidashira. Ndavyizera n'umutima wanje wose, ndizera ko iki gitabo cyose uko ki ari ugwijwa kwa Yesu Kristo uko yari aje, niko ari n'uno munsi, niko azokwamye bidashira. Ubu rero ni muri iyo ntumbero nyene nyine nashaka gufata umutwe w'amajambo ngo turagomba kubona Yesu. Ndibaza yuko umuntu wese ari hano ahuza nanje yuko abo bagiriki bavuze ibyo natwe twiyumvamo twese. Bari barumvise Yesu bavuga, abantu bavuga Yesu, ubu rero bashaka kumubona. Ndibaza yuko abantu bumva amakuru ya Yesu, amakuru inkuru nziza za Yesu Kristo, bagira icyifuzo cyo kumwibonera, bo kumubona. Murabona n'icyo cyifuzo cy'uwizera kumubona. Twaba turi bato bakuru, icyo turi cyose, abantu bumvise abantu bamuvuga kuko yankoreye byinshi, baca bifuza kumubona. Ndashaka nanje kumubona. Abo bagiriki byabaye ngombwa ko bifatanya n'ukwizera kw'Abayuda, kuko bari baje mu minsi mikuru ya Pasika kugira ngo baje gusengera Yerusalemu. Murabona abagiriki bari abantu bize cyane kiriya gihe, barongoye isi mu by'ubumenyi, mu by'ubushakashatsi, ryari hanga rikomeye cyane. Abashakashatsi baranditse ibitabo byinshi n'ibindi. Hariho ikintu muri bo cyashaka yuko kwirya nyota ihwamikwa, irya nyota iri mu mutima w'umuntu. Murazi y'umuntu akoze mu buryo butari bwo, ni kubera ko agerageza guhwamika kwikiza inyota Imana yashyize muri we. Ahagerageza guhwamika iyo nyota akoresheje ibintu by'isi. Ntazigera yumva ko inyota iheze gushika Imana yonyine izinjira muri we ikamara iyo nyota, icyo cyifuzo gikomeye cyane kiri mu mutima w'umuntu. Murabona nta kintu na kimwe gishobora kuzuza icyo kibanza gushika aho Imana yonyine ibikoze. Abagiriki rero bari barasomye isezerano rya kera, bari barumvise bavuga ibya Mesiya azoza, nuko azomera, nuko bizoba bimeze, niyaza. Barashaka rero kubona uko azoba ameze, niyagaragara yambaye umubiri, uko azoba asa, n'ibyo azokora igihe azoba yambaye umubiri. Murabona, turazi yuko muri we harimo kunengesera k'ubumana bwose, niyo kwagaragariye. Bari barumvise bavuga, abantu bavuga Yesu ngo yite ko ari Mesiya, ngo bari barindiriye imyaka 2000 ko ategerezwa kuza. Rero laba Imana yari yishuye yambara umubiri iramanuka kugira ngo ushobore gupfa, kuko umuntu ntiyashobora gupfira mugenzi we. Twese twari abantu bo gucyura kw'iteka, kandi nta n'umwe yashobora kubikorera uwundi. byari bikwiye ko haza uwundi muntu abereye yari umucunguzi wacu wo hafi. Imana yategereza kugirana ubucuti natwe. Wari Imana Yehova akomeye yinjiye mu mwana wiwe kugira ngo yambaye umubiri mu mwana we kugira ngo Imana ishobore kugaragara, kugira ngo ishobore gupfa ku bwacu nk'umuremyi, kugira ngo icungure abo yaremye. Oh, ni ibintu bikomeye cyane ku buryo bitugora kubitahura. Ivyo birarenze ivyumviro byacu. Urukundo nk'ugo niko twahawe. Murabona, turabona yuko Abagiriki bari barumvise ngo ukwizera kuva mu by'umuntu yumva, niko Bibiliya ivuga. Ukwizera kuzana no kumva ijambo ry'Imana. Bari barumvise bavuga yuko Mesiya azoza. Ubu rero bari baje kugira ngo bashobore kumubona. Uyo muntu bashobore kumubona babone Mesiya wariwe. Murabona, niko bimeze kuno mugoroba twarumvise batubwira iby'Imana, baratubwiye Imana, baratwigishije kuvyerekeye Imana. Murabona, dufite amashengero manini abavuga butumwa bakomakomeye, kandi zera yuko turi mu gitutu twegereje cyane kuza k'umwami Yesu Kristo. Twaronse gutsindanishirizwa kuri muri Riteri, ukwezwa muri Wesley, ubure tugeze ku mubatizo amwe mu yera, ubure dushize ku ishengero rishitse ritagira injabije n'amarabaga. Imana ikeneye kubona ishengero ryacungwe n'amaraso, iryo ashobora kwigaragazamwo. Tuguma tugenda dusa na Kristo kugira tujye imbere. Turabona ko abo bantu bari bafise inzara y'ivyimwemu, bashaka kubona Yesu wariwe. Barabaje abati mushingana tugomba kuraba Yesu. Bari barumvise avugo, bari barumvise muri Bibiliya ubure bashaka kumubona. Bibiliya ivuga yuko ko yararejo, ariko ari ndigushika nibe bidashira. Nimba abo bantu ngarutse gusomwa cyanje nata, nimba abo bantu bari bakeneye kumubona, Imana igakora ku buryo bumva ko bibahagije ko bamubonye, bagashobora kubona yuko kwari nimba ari ya Mana nyene ejo uno munsi nibe bidashira. Kandi natwe twaba dufite icyo cyifuzo nyene. Mbega none ntitegereza nako kutwishurira. Ni insiguro ikomeye cyane, ariko nimba Bibiliya ivuga ukuri, none twe duhagaze hehe? Bibiliya ivuga ngo ni wa wundi nyene, ntashobora kuba wa wundi muri ubuyo cyangwa ubuye, atsoba kuba wa wundi nyene. Murabona, ni wa wundi ejo uno munsi nibe bidashira. Abagiriki bashaka kumubona kuko ukwizera kuzanwa no kumva. Bashaka kumva ko bamubonye, kandi kiri ku mutima cyururutse ko ari Mesiya. Nimba icyifuzo cyacu kuno mugoroba ari ukubona uwo twizeye, kandi turi ishengero, turi igice, turabagize ishengero, turari igira cumi, turakora ibyo dushoboye. Mbega wowe ari umugenzo gusa? Mbega cyo bari ikintu pfa kwigana gusa? Mbega none twego ba Kristo twaguye mu migenzo canke n'ukuri? Kuri jewe Bibiliya n'ukuri canke siyo? Ni yukuri canke si yukuri? Ni kimwe muri ivyo. Nimba araduhaye isezerano, si wewe canke jewe kugaragaza iryo sezerano, kwerekana iryo sezerano? Niyo kuko niyo kwizigirwa ku ijambo ryayo. Kandi reka mvuge ivyo yavuze. Iwenye ni yavuze yuko uko yararejeje niko ari no muzi niko zakomeye bidashira. Nibangahe babitahura ivyo ari vyo? Nibangahe bakeneye kumubona? Ni munduzi wiganza. Mwese murakeneye kumubona. Turi hano dukeneye kumubona. Uko yararejeje niko ari no muzi niko zakwama ibyo bidashira. Murabona uko asa? Mbega ni vy'ukuri. Mbega nivyo yavuze kiriya gihe? Ivyo yavuze kiriya gihe ni kwari no munsi? Ni kimwe? Bibiliya ni yukuri canke si yukuri? Ni kimwe muri ivyo bibiri? Murabona, Imana ibohewe ku ijambo ryayo kuko niyo yatanze isezerano. Imana yabivuze kandi birakwiye, nta kindi. Murabona, ivyo nivyo duhagaze ko ikintu nyamukuru nico mwaje murondera nico muri kumurarondera niba mukeneye kubona imana izokwemera muyibone niba mukeneye kumva imana ivuga muzoshobora kumvira ikiravuga uko yararejo niko rero no muzi niko zokwama niko zokwama nihinduka ivyo binyibutsa inkuru imwe ni ukuri muratsuko nabaye muri Indiana ariko je navukiye muri Kentucky hafi yuruzi Ohio nuruzi runini cyane ru akenshi rurafite ahantu hakunda kuba bahari biziba iburyo n'ibumoso kandi zigira yuko umunsi umwe muri yangaje imyaka igihumbi nzogaruka nezegwe no kubona hano hantu nigaruka ku isi muri icyo gihe aho ibyo biziba n'ahantu hakanye ntibizoba bikibaho bizoba byaraheze hariho umuntu umwe nzi w'umutama yari umudiakoni mu ishengero ryacu inkuru yaje kubatera niyagahungu kamwe yajya mu ishengero umuntu yari mu ishengero rimwe hari umupastori mwiza umwungere mwiza n'abantu beza kandi muri iryo shengero havugwamo ubutumwa bumeze neza n'ibindi ariko rero umunsi umwe aho gahungu kabwira nyina uwo muhungu arabwira Imana ati nimba Imana ari Imana ikomeye mbega none ndashobora kuyibona nimba ari Imana ikomeye ga mama nyina we aramwishura ati ntacyo nshobora kukwishura genda uvugane n'uwigisha ishure ryo kuyinga kumbure ko azoshobora kugira icyo akubariye umuhungu aragenda abwira uwo muntu aramubwira ati narumvise bavuga ko Imana ari Imana ikomeye cyane ko yasatuye ikiyaga abisire bakarengana mbega none ndashobora kuyibona hari umuntu ashobora kuyibona ubona aramubwira ati ibyo ubaje biragoye sinoshobora kubikwishura genda ubaze pastor umwungere aramubwira ati agenda ku mwungere aramubwira ati mwungere wavuze ko Imana ikomeye urahavuga ubutumwa ati mbona umuntu ashobora kuyibona mwungere nawe aramwishura ati ntawe ushobora kubona Imana no kuyizera gusa ariko uwo muhungu nibye yarumva ko kiri ku mutima kitururutse umunsi umwe yari kumwe n'umugenzi wanje akunda gukora ibikorwa akunda kujya kuroba afise n'ubwato uwo munsi bararobeye hamwe baroba ifi nyinshi cyane hariho agace hakunda kugwa imvura nyinshi n'imituragaro n'imiravyo n'ibindi kandi niko vyagenze haje igihuhusi bico bya ngombwa yuko baja ku ruhande n'ubwato bwabo baza kwinyegeza inyuma y'ibiti hamarara mu yamaso acabona umunywa amazi userutse uyo murovyi wo mutama umurovyi yari ashize ingafe mu bwato amaso ziyaguma akoroka mu maso yiwe yari umutama w'akarorero kandi murazi ingene bimeze kuri bajya batama ubwanwa bwiwe bwari burebure nk'uku ariko araraba uwo munywa amazi uwo muhungu acaraba uwo mutama aribaza ati mbega none nibiki bibaye ni kwereka uri kurarira uwo muhungu yari yagumye atekereza cyariruka kuri uwo muntu abwira wa mutama w'umurovyi aramubwira ati ndafite ikibazo nshaka kukubaza ati mama unyigisha mu ishuri ryo kuyinga umwungere wanje bose ntibashoboye kukinyishura ko ndumva ko ikiri ku mutima kitashoboye kururuka aramubaza ati mwana wanje ushaka iki ushaka kubaza iki aramubaza ati hari umuntu ashobora kubona Imana uwo mutama yari yarengewe n'icyo kibazo rero yari yamaze gusubira mu bwato maze ashirako n'ingafe ziwe yari kararira yari karakora amoso aramubwira ati mungu wanjye Imana iguhezagira ibyo nabonye muri imyaka 50 yose iheze nta kindi nabonye atari Imana murabona iyo niyo ngorane ikintu nyamukuru ni uburyo muriko muraraba ibintu nimurabe irashobora kuza muri mwebwe mushoboye mushaka kuyibona, murashobora kuyumva, murashobora kuyibona n'ibindi. Uyo mutama yari afise Imana ku buryo ashobora kuyibona mu bintu byose, nako bigwiza kugenda kuri twebwe. Ubu rero reka tugaruke kuri Yesu Kristo, uko yari aje, niko ari n'uno muzi, niko azokwamiye bidashira. Mbega tubizi gute? Jewe rero hari igihe mbaza abametodiste nti muravyizera bakishura ngo amen, nabaza ababatize nti muravyizera bakavuga ngo amen, mwebwe shengero ry'Imana muvuga muti amen. Kandi ndanezerewe kubona mubikora, naje ndavyizera. Ariko nimba ishobora kuba muri kino gisagara, iyo mana yosa gute twoyisanga isa gute? Yarasezeranye kubana natwe kuri uno mugoroba. Nimba atari uko bimeze, ijambo risiguruye kuri twebwe. Nimba atari byo rero, ni ukuvuga ko bitavuye ku Mana. Mbega ni iby'ukuri cyangwa si iby'ukuri? Mbega turi hehe? Murabona yarasezeranye kubana natwe aho babiri cyangwa batatu bakorane mu izina ryayo. Nimba iri hano, mbega turiko turondera iki? Mbega tuzosanga isa gute? Mbega tuzogerageza kurondera umuntu afise ikanzu ndende n'imishatsi miremire n'ubwanwa burebure? Mbega yoba ari Yesu wari wese ashobora kwambara ikanzu ndende akagira n'imishatsi miremire n'ubwanwa? Siko byaba bimeze wose Yesu? Nta nkeka umuntu uwo ari we wese arashobora kwambara ikanzu ndende kuri uno mugoroba, kandi akaba atazi ku byerekeye Imana kurusha umusango wa gutaka wo muri Egiputa, ugasanga ntacyo azi ku Mana. Murabona ko kandi ko adashobora kuba ari umuntu ahambaye, kuko Yesu si umuntu ahambaye, si umuntu agaragara nk'umuntu ahambaye. Mbega twaje kurondera umuntu afise inkovu z'imisumari cyangwa inkovu mu mutwe, yambitswe igitsibo cy'amahwa, niwe twaje kurondera? Mbega twaje kurondera iki? Mbega tworondera umuntu asana kujya kuntu abantu basiga iby'amarangi bamucapuye? Umwe yabikoze gutya, wundi abikora gutya, Hoffman yabikoze uku, abandi bose bakoze ibintu by'amarangi baramucapa mu marangi, umwe wese yamucapye mu buryo butandukanye. None yosa gute uyu yamucafite kuwunda mucapuku? Ntavyo tuzi. Nimba yavuze ukuri wundi yari ihenze, n'ukuri ntimwomenya neza icyo mukwiye kurondera. Mbega yo kwigaragaza gute? Asa gute? Ariko yo kwigaragaza nk'uko yigaragaje mu ntango, biciye mu ijambo ryiwe, biciye no mu byo yakoze. Yaravuze ati ninakora ibikorwa vya data ntimunyemere, ariko ninakora ibikorwa vya data nimyizere ibikorwa, kuko nivyo bishingira na icyo ndicyo. Murabona yarigaragaje ka kandi ivyo vyarerekanye, vyaragaragaye, kandi muri ubwo buryo nyene nibwo nako nyene bwiza kwiyerekana uno munsi. Muravuga muti ego ishengero ryacu niryo rimwerekana. Ababatiste baravuga ngo ni twebwe, abapani ko tubakavuga ngo ni twebwe. Natwe turibaza ku ishengero ryacu, natwe twibaza ku ishengero ryacu. Umunsi umwe nari i Little Rock muri Arkansas, haraheze igihe yari ikoraniro rikomeye cyane, inyubakwa nini cyane, twari dufite ibikorane. Haca hinjira umuntu ariko arasegerereza kandi w'ikimuga, afise akija kwicara ku nzu yo hejuru igira gatatu. Ubwo nyene acarakira indwara mu gihe yahamagarwa mu izina ryiwe, mu gihe twari mu gikorane. Acatangura kuvuga cyane ku buryo gusemera, ku buryo bitashobotse ko tubanaye tuvuga. Muri icyo gihe rero, uwo munsi rero ataramaza ikibazo ngo mwese Abrahamu nishaka kukubaza ikibazo kimwe. Uwo mugabo yaje yari umunazareye mu idini ry'abanezere, arambwira ati nibaza yuko uri umunazareye mwene Abrahamu? Ati kuko hano ndumva abapantekotiste benshi. Ati mbega none wowe n'umupantekotiste, numvise uvuga yuko uva mu ishengero ry'ababatiste y'abamisiyoneri? Ntara mwishura nti mwene data ndi umubatiste, ndi umunazariye, kandi umupantekotiste, ndi byose jewe. Ubusanzwe ibyo bintu babahamagara abantu ntacyo bizi, ayo mazina bita abantu ntakimwe asiguye. umunsi umwe narakoze ahantu ahantu bororera inka hariya muri Colorado, ahantu hegereye uruzi Triberson. Muri icyo gihe abantu baharagirira inka nyinshi cyane, abantu benshi baraza n'inka zabo, kandi umwe wese yabafise ikimenyetso ciwe ashira ku nka. Ariko iyo si yari ngorane, bose izo nka zose babwiriza kuzipima amaraso, kandi icyo gipimo cy'amaraso nicyo abantu barabiye, kuko ibitungwa byose byonyine bitabanguriwe ku byo bidasangiye ubwoko nibyo byari byemerewe kuza aho hantu. Ikintu nyamukuru si icyo twitwa, icyo batwita inyuma, ariko igipimo cy'amaraso nimba by'ukuri amaraso twarashyize ko amaraso kuri ku bishima ryango, icyo nicyo kintu gifite akamaro. Muri icyo gihe rero turashobora guharugwa mu bandi, rero turavire ukuntu yiyerekanye ejo, turashobora kubona uko ashobora kwiyerekana uno munsi, kuko aho niho tumenya yuko ari uko yarareye ejo, ariko n'uno munsi ariko rwose kwama n'ibihe bidashira, kuko akoze ibikogwa vy'ejo nkuko uno munsi akabikora nkuko yabikoze ejo, ntazozanana ubumenyi budasanzwe cyangwa ibintu bisa n'ibyo. Turabona yuko n'imvugo yiwe ari imvugo yoroheje cyane, kandi abantu bato bato banezerwa no kumwumviriza umwami wacu. Yari umuntu ivyamwerekana byari uko ivyanditswe byasezeranywe byashoboye gucika ukuri, nicyo cyamwerekana ko ari we. Nivyo byabaye kiriya gihe, ntiyambara impuzu zidasanzwe cyangwa ngo abo yari mu idini runaka cyangwa amaketa muherekeza yagiye nk'umuvugabutumwa akomeye. Yari afise gusa ibikorwa by'Imana, nivyo byerekana uwari we, nta bindi. Yarashobora kuvuga ati ninde yonyagiriza icyaha? Icyaha ni ukutizera. Murabona, niba ntakoze ibintu nkuko nabwirizwa kubikora, nimubinyemeze. Murabona, byose byaragaragara. Ubu rero none yishuye gute mu bantu bayo mu bihe bishize, biciye mu nyigisho zidasanzwe cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose? Oya, cyari kimenyamenya kiri mu byanditswe yuko ari umwana w'Imana. Yaravuze ati nimurondere mu byanditswe, kuko muri byo, kuko ari byo binshingira intahe. Ibyanditswe byaramushingiye intahe. Hanyuma icyo yari ari cyaragaragaye bihuye n'ibyanditswe, nako bimeze kuno munsi. Aho niho duce tumenya yuko tuvuga ukuri cyangwa twihenda. Ubu rero dutere tuje imbere, twasomye ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana. Ubu rero dukeneye kubona nimba by'ukuri ari muzima cyangwa nimba yarapfuye. Murabona, naravuze ubutumwa mu mahanga yose ari munsi y'ijuru, narazungurutse isi isu inshuro indwi, naravuze ubutumwa imbere y'abarozi, imbere y'abantu benshi cyane, abizera ko Mahome ari umuvugishwa, abasika, abajini n'abandi bose borose barafise uwatanguje idini ryabo, kandi abo batanguje amadini bose barapfuye, n'imva zabo ziracyari ngaho. Ariko igikristo biratandukanye, dufise imva yugurutse, yuguruwe, ntawurimwo, biragaragara ko ari muzima. Si uko yazutse gusa, ahubwo no kuvyerekana aravyerekana. Ivyo nivyo umukristo ashobora kwishimikiza. Turazi yuko izindi mva zose zigifunze, ariko turazi ko Yesu Kristo atakiri mu mva, yarazutse, ni muzima. Ni uko yararaje, niko ari n'uno munsi, niko azokwama, ibyo bidashira. Rero turashobora gusoma mu bindi bice by'ubutumwa bwiza nk'uko bwanditse na Yohana. Turabona ko kuva ku ntango y'ubutumwa bwiza, turabona ukuntu yavutse. Gaburiyeli yaravuze ku vyo ukuvuka kwiwe, mwe mu Imana yaje kuri Mariya, hanyuma mwe muyeraza kuri we igihe yabatizwa na mubyara we yitwa Yohana, mwe muyera yamuje ko, hanyuma mara iminsi 40 mu bugaragwa aragerageza, acagaruka mu bushobozi bwa mwemu, niho yagarutse aje kukushitsi bango gyo gyubutumwa gyubukozi atategeka bigishwa biwe kudasura kuvuga ubutumwa gushika baronze ubushobozi bwa mwe muyera bukaza kuri bo arababwira ati nimurindire muri Yerusalemu gushika mu murongo w'ubushobozi buvuye mwijuru si jewe ni Imana Kristo ategerezwa kugaragaza maze abantu bakamwizera murabona abo yamenyekera bose yarabahamagaye azubahamagara ubu rero turabona ivyabaye kiriya gihe ngira mvuge bike muri ivyo turazi yuko abantu dukomoka ku bantu batweze dukomoka ku isi twese dukomoka ku bantu batatu Semu Shamu na Yafeti abayuda abanyamahanga n'abasamaria kandi turashobora kubona yuko kwari Petero yabuzaniye abayuda mwe muyerige hamanuka kuri Yerusalemu ku munsi wa Pentecote hayima i Samaria hayima kwa Koroneli ku banyamahanga bose kwari batatu barumvise kandi barabyibonera cyo kimwe abo izo nkomoko zitatu icyo gihe twitwara abanyamahanga twara abongereza twakorera ibigirwamana ntitwarondera Mesiya ariko abayuda bo baramurondera n'abasamariya nabo nyene bari gice cy'abayuda n'igice cy'abanyamahanga ariko murabona yuko yamaza kuri abo bamwiteze kandi bifuza yuko abiyereka birashoboka yuko yigaragaza hanyuma agaca yigira benshi baramwiboneye abandi ntibamubona ariko yamaza kuri abo bamwiteze murabona yaje kuba Yuda murabona ukuntu yigaragaje ubwa mbere ari kumwe na Andereya na Filipo Andereya yari yarumvise bavuga ibya Yesu maze acaragenda acha abona hariko akore asanga hariko akore ibikorwa bikomeye yaranezerewe cyane kubona yabonye Mesiya hanyuma acaragenda agenda kurondera mwene se Simon wahavuye yitwa Petero mu nyuma Andereya na Petero bava mu muryango wiyubashe se wabo yari umugororotsi kandi yizera ubu rero acatangura kuvuga aravuga ati bihuje n'isezerano twararindiriye cyane Mesiya ariko imbere y'ukwaza hazoba igihe cy'abadidane cyane ibintu byinshi bizoba kugira ngo bizibire ikintu cy'ukuri gitegezwa kuza niko vyama bimeze ubure nimwumve aho muzobona idolare itariyo muzo kumenya yuko hariho idolare y'ukuri haraho babayiganye ibitari byo byose biba bifise ikintu cy'ukuri bavyiganye ko hanyuma se umuse wabacababwira abahungu biwarababwira ati turizera Bibiliya Mose yari umvugishwa n'Imana umukozi w'Imana yatuzaniye ivyagezwe n'amategeko aravuga ati uhora Imana yanyu azohagurutsa uvugishwe n'Imana nkanje hagati ya bene so hari Bibiliya iravuga ko azoba ari umvugishwa n'Imana kandi twarabwiwe yuko tuzemera uvugishwa n'Imana bigaragaye yuko vyukuri aruvugishwa n'Imana kandi turazi yuko twebwe nk'abantu basoma Bibiliya ko ijambo ry'umwami riza kuvugishwa n'Imana nimurabe atari ku wundi muntu turabona yuko imyaka 400 yariheze kuva kuri Malaki kandi ko bari barindiriye Mesiya ibintu byinshi byarabaye muri ico gihe byarabaye muri ico gihe ariko hezo zira Imana izomugaragaza kandi yemeze ko aruvugishwa n'Imana kuko birivuga yuko azoba aruvugishwa n'Imana birivuga yuko niba aruvu umuntu w'imwe muri agati yangu cyangwa uvugishwa umuvugishwa nzovuga nawe mu ndoto cyangwa mu iyerekwa cyangwa mu bindi ariko ibyo avuze n'ivyashika muze mumwumvire nibitashika ntimuze mumwumvire uko nukuri kuzima murabona Imana ya mivugukuri Imana ya mivugukuri bihe byose nta bundi buryo buhari nimba Imana iriko iravuga n'ivyukuri nimba atari ivyukuri muri cyo gihe si Imana iriko iravuga murabona abayuda bose baravyizera baravyizera ari rero umunsi umwe ishengero ryari ryagiye kure cyane ku buryo bakurikiye inzira yabo ba hari ibintu byinshi bibagoye imigenzo yabo ibintu bari babishyize mu kibanza cy'ijambo ry'Imana nkuko bimeze muri kino gihe kuko muri kino gihe ibyo biri kubiragaruka kandi twe turabibona Andrea cyari ku mutima cyari cyururutse yarazi yuko ari Mesiya hari rase cyo kurondera Simoni Petero mwene se arambwiye ati ingo wumvirize ngumvirize wa mugabo kuko ujya mugabo ari hariya iruhande ya Yorodani avuga ko ari watuzakuza kandi avuga ko yabonye mwe muw'Imana mumanukirako kandi niwe mwana w'Imana ingo wumvirize kuko ibimenyetso biriko birakoreka kandi biragaragara ko ari we maze igihe yamuherekeza ahanyuma agashura guhura imbona nkubone na Yesu yarazi ukwaza kwifata murabona ivyo turabibona muri Yohani gice ca mbere Yesu amubonaje aravuga ati nuko nuko ndababwire uyu ni umwisiraeli acaravuga ati izina ryawe ni Simoni uri mwene Yona oh niko yabikoze niko vyagenze ni gute yamenye yuko yitwa Simoni kandi ko se wiwe yari umuntu ati yubaha Imana kandi ko yari yaramwigishije ibyo bintu byose kandi ko yitwa Yona yarazi kujya mugabo yatsuka kuba ruvugishwa n'Imana kandi ko vyagenze nta bindi yarakeneye kubona yari umuntu akunda umwami Yesu kandi akunda ubwami bw'Imana murabona Yesu yarigaragaje gutyo yigaragaje gutyo yaravuze ati izina ryawe uri Simoni uri mwene Yona yarise kandi nivyo vyatumye Yesu Kristo aba byukuri uvugishwa n'Imana yarizeye yarize turabona yuko ko hariho umwe yitwa Filipo kandi ko hariho uwundi yitwa Natanaeli ivyo byose yarabibonye nawe nyene yari umwisiraeli akomeye yari yumviriye ati byogenda bimeze gute hano yari agiye Yerusalemu ariko yararengewe n'ivyo ariko biraba acaribaza ku mugenzi we Natanaeli ubwo nyene acafata inzira amaze kubona ukuri akibonera ko ari Mesiya oh ese choma natwe tukagira uwo munezero maze tukava hano tukagenda tuva ngaho tukagenda kurondera abandi tumaze kubona tukibonera ko ivyo bintu ari byo nuko murabona yuko yaciye arengana umusozi kandi niho yasanze rero Natanaeli arenganye umusozi kumbure ko yaciye aja ubonye niwe ariko yaciye aja kumurondera mu muzabibu afize akakorewe muzabibu kumbure ko ariho yari karasengera yari karasenga kandi atashaka kumugora yaciye atangura kuvugana nawe kumbure ko uyo muntu ari mu masengesho ariko aravuga ati yewe Mana Yehova waradusezeraniye kuzoturungikira Mesiya none bizoba ryari sha kumubona imbere yuko mpfa ari hehe noshora kumubona gute kumbure ko yasenze n'umutima we wose ko ashaka kubona Mesiya nanye ndababaze Yesu yaratuse bamu bapfuye mbega ni muzima mbega arashakora vya bikogwa nyene yakora kiriya giye ne nivyo mbega ikoraniro hari ikintu kiri kiraho muri kano kanya nimurabe ubwo nyene aca yumvijwi rimubwira ngo ingurabe uwo twabonye Yesu Kristo w'i Nazareti ingurabe nawe hanyuma acarahaguruka atagukekeranya aravuga ati ati ndabaza ikibazo kimwe uwachavuga kumbura ko yachavuga ati uvuze ngo iki uvuze ngo iki ngo wabonye uwo twari turindiriye ushaka kuvuga Yesu w'i Nazareti uribaza yuko Imana ishobora byose ishobora kujya mu gisagara kibi nka Nazareti uribaza ko i Nazareti hova ikintu cyiza acha muhinyishu nzizi umuntu ashobora guha mugenzi akamubwira acha mubwira ngo ingo wenye nubwo wirabire kukurazi uko kuko abantu bari kuko murazi uko abaherezi bibaza uko Imana izokugurura ijuru gakimanuka iherekejwe n'abamarayika benshi niko bibaza ko Imana izoza ariko Imana yaje mu guca bugufi kwose bihuje n'ibyanditswe burya Imana tuyisanga mu guca bugufi no mu kwiyorosha turabona ibintu bikomeye cyane tukinjira mu bigenda juru tukagendera ku byatsi ibintu tudashobora no gusigura aho ibyatsi bikuru ubuzima bwabyo buva cyane mwumva cyanumva ariko aravuga ntuzeyi natanela kuvuga ngo hahobi hari ikintu cyiza cyovi Nazareti hari ikintu cyova umunebano beranda bikumbagaza hasi bari Nazareti hari kintu cova mu madini hari kintu cova mu kiza cova muri no mugwi acaramuhinyisha aramubwira ati ingo wirabe ntubnegure ingo wenyene wirabire ingo wenyene wirabire fata bibiliya wirabire nivyo abantu bose babwirizwa gukora nibabwirizwa gukora ati ingo mwirabire kumbureko no ndeka ntebe gato kuri ibino bintu murazi uko twavuze kuri bibiliya ku nyigisho za kera kuvugishwa n'Imana n'ibindi kandi twaravuze ibyo Mesiya azokora uwazobariwe bibiri iravuga yuko azobaruvugishwa n'Imana yego ndabyizera urazi yuko uraza abajya abantu baroba Simoni na Andereya Simoni urazi ko atazi no kwandika n'izina ryiwe n'ibindi arasubira ati urazi Ndereya amuzanye ku rujya muntu Yesu aramubwira ati acha mubwira ngo izina ryawe ni Simoni kandi uri mwene Yona sinotangara nawe akubwira izina ryawe Natanela aramubwira ati geza aho haba n'intete ntanzi na gatoyi murazi igihe Natanaeli yinjira imbere ya Yesu akagaragara imbere akaza imbere ya Yesu byagenze gute yagiyeyo hanyuma aho yarari umwami acaravuga ngo nguyu mwisirayeli atagira ubugunge muri we ubwo nyene impemu zo zaje zimuheramwo acaravuga ngo unzihe kutari bwambone mva ku birometero 24 inyuma y'uriya musozi unzi gute kwari ubwa mbere jewe nje hano none umbwiye ngo ndumwisirayeli muri umunsi muravuga ngo muri kiriya gihe ngo abantu babarabira ku mpuzu zabo bambara oya niko mwaca muvuga ariko bujya hariya mu buseruko abantu bambara impuzu cyo kimwe yamubwiye ati uri umwisirayeli kandi muri we nta kintu kibi kirimo acaramubwira ati rabi unzi gute namubwira ati igihe wari munsi y'igiti cy'umusuko nakonye uri kurasenga Yesu Kristo yari arizi niko azokwa ibihe bidashira byagenze gute kumbure ko abaherezi bari bahagaze hajya baratangara baravuga bati mwigisha uri umwana w'Imana uri umwami we yaciye atangara avuga ati uri umwana w'Imana uri umwami w'Isirayeli izina ryo ryari ryanditse mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama yacizera ubwo nyene abandi baravuga ngo uwo mugabo niberetse buri murabona yategerezwa gutanga inyishu ayiha abana acarababwira ati bacha baravuga bati abantu bahora bivugira ngo abantu bahora bacha bavuga ngo umuntu nibereze buri Yesu acaravuga ati ibi nimwe bavuga ku mwana w'umuntu muzobibabarigwa ariko umunsi umwe mwemuyerazoza nimwagira ijambo muvuga kuri mwemuyera ntimuzoribabarigwa haba muri inosi cyangwa mu isi zoza ntimuzoribabarigwa ubu rero uru nigo rungano turimo muri kino gihe twaragize urungano rwa mbere ubure dufise urundi runganwe rwagarutse rwa rundi nyene rwaragarutse kera abayuda abayuda bukuri bari bamwe bizera n'imitima yabo yose kandi baramumenye igihe yaza nako bimeze uno munsi ku bakristo nyakuri kiriya gihe byasaba yuko umuntu aca Samaria ndibaza rero kubera iki atari mu banyamahanga ariko yaciye I Samaria mu gihe cyacu ni cyari bwagere ariko muri kino gihe ni gihe cyacu turaba kuriwe kugira ngo agaru aze kuri twebwe ubwira kabiri murabona yuko yabwirizwa guca I Samaria mu misozi arukaba abigishwa biwe kugira ngo baze kugura ibifungugwa hanyuma umugore umwe acaraza yaba nari mfise umwanya nari kuvuga neza inkuru yose uko iri nari kuyiryosha murazi ujya mugore abagore kiriya gihe ntibaza kuronderera amazi rimwe hari abagenda mu gatondo bari abagore runaka abagenda saa sita bari abandi bagore b'ubundi bwoko murazi murumva ibyo ndiko ndavuga bari abagore b'imico mibi bifata nabi ubu rero reka tuvuge yuko yari umugore mwiza kandi ko yaragiye kurondera amazi yarashobora kuvuga nka kumwe abagore nyine bavuga kandi yari afite akantu batwara ko ibintu agaca afata indobo zibiri ku ruhande rumwe n'ukundi ruhande agaca zitwara hanyuma rero hari n'iriba hakaba n'ikintu bamanuza cyangwa bakwegesha ikivomesho iyo cyuzuye ku buryo bashobora kuza kurondera amazi ahantu abantu bose bavomera Yesu wiyo yari amaze kunywa kuri rijya riba mu gihe yari karamanura indobo kugira ngo avoma amazi yarahejeje guhambira ikivomesho ciwe kugira ngo amanure ikivomesho ciwe atayumva umugabo avuga ngo mpa amazi nywe kandi murazi niba twoshobora kuvuga ibintu uko biri tukabifata uko biri nta bufatanye bwari hagati yabo kandi nibyo ko hariho umuringoti uzibira ku buryo atamuntu ashobora kugwa muri iryo riba kugira ngo bashure gutagu kugira ntagire ugwa mu iryo riba uwo mugore se mubwira ngo ntacyo dusa rusana wowe ntacyo dusa kandi yaciye yishimikiza ku muringoti w'iryo riba ndashobora kuvuga nti murashobora gusoma ibyanditse mu butumwa bwiza bw'ubwanditse na Yohana mbere n'umwami wacu Yesu nubwo atarenze imyaka 30 bavuga ngo asa n'umuntu afite imyaka 50 agaca amubwira ngo mukavuga ngo warabonye Aburahamu acarishura uwo mugore atarishura ngo najye kuvoma amazi aravuga ngo mbega ni gute ushobora kumbwira ko ushobora kumpa amazi kandi utagira icyo ikivomesha Yesu atangura kuvugana nawe uwo mugore aramubwira ati ba data banyoye kuri iri riba kandi ba data barasengeye Yerusalemu no ku musozi wera amaze kumenya ingorane yiwe murazi ingorane yari afite ujya mugore aramubwira ati genda urondere umugore umugabo wawe umuce muzana na hano aramubwira ati nta mugabo mfise muribuka yuko yigaragaje ku Basamariya murabona ivyo yabwiye ujya mugore w'i Samaria ati genda urondere umugabo wawe ucuza ahantu aramwishura ati nta mugabo mfise Yesu aramubwira ati uvuze ukuri uvuze ko ata mugabo ufise kuko wagize abagabo batanu kandi uwo muri kumwe muri kino gihe nawe nyene nawe nyese umugabo wawe wavuze ukuri nurabe uyu mugore w'i Samaria mubona yigenjeje gute yarazi byinshi ku byerekeye Imana kurusha abavuga buto muri icyo gihe abavuga abaherezi bari hagaze hajya bavuga ngo niberze buri nibo bashaka kwigira ko bagera ukuntu abantu bamenya ibintu uwo mugore aravuga ngo ndazi yuko uruvugishwa n'Imana kuko turazi yuko Mesiya azoza kandi niwe azitwa Kristo kandi hazozira azotubwira vyose Yesu acarishura ni jewe ndi kuvugana nawe aho byari bikwiye yarazuwariwe acariruka mu gisagara acabwira bamugisagara ababwira ati nimuze murabe umuntu yambwiye ibyanje byose ubwo niyo bari Mesiya gahembe murabona nitwaribiye tubona umugabo nk'uyo niwe Mesiya by'ukuri uko niko yigaragaje mu Bayuda no mu Basamariya byari iherezo ry'igihe cyabo rero ishengero ryagize ryarigisha imyaka 2000 nk'uko byagenze kiriya gihe nimba abanyamahanga badafise iki kintu nk'icyo bari bari bafise gutyo rero Imana ntivuga simvuga kuri mbega tuzoyimenya gute iri muri twebwe ikorera muri twebwe ku buryo imwemu iyo twita umubatsi wa mwemu yera icyo twita umubatsi wa mwemu yera kiri muri twebwe kiriko kirakorera mu bantu nk'uko byanditswe muri Yohana 14:12 ngunyizera azokora ibikorwa nanjye nkora sibyo none sibyo kuri none muri Yohana 5:19 mu ntunge n'undi murongo murantunga n'undi murongo yari kararengana kukidengeri kibete sida hari abantu benshi bicaye hajya bari barindiriye yuko amazi azukuruka murabona Imana yamye ifise uburyo bwo gukiza abizera amazi azukuruka murazi cy'ibyo bisigura amazi yarazukuruka umumarayika yaraza akayazukurura uwa mbere yitererayo afise ukwizera cyakira murabona Yesu yaragiyeyo hanyuma abona umugabo umwe yaragwaye ntituzi ibyo yaragwaye ariko icyo biri kose yaragwaye nimba yaragwaye prostate cyangwa yaragwaye ikindi kintu tuzi icyo yaragwaye ariko yaragwaye kubera iki atagiye kure Yesu atavuganye n'abajya bagwaye bose kubera ko harimo kumbura abana bagwaye indwara ifatira indwara y'imitsi n'ibindi ntituzi n'ibindi zindi ndwara kandi buri gihe uwo mugabo yavuze ati iyo nshatse guhiterera mu mazi hari uwundi acya ntanga kwinjirayo ubwo nyine acya yumva amajambo avuga ngo fata inderuzo yawe utahe wakize nimurabe yaciye yikorera inderuzo yiwe ku munsi w'isabato aciteru nuno munsi aracyakora ibyo bintu nyene nimba hari umuntu akeneye kuza uno munsi nuheza kigwemwe urakoze mwe ndatakubwa amajwi ariko aragaruka nimba hari umuntu uno munsi agwaye ingwara ya prostate cyangwa ikindi kintu murabona nimba ari umuntu w'ikimuga uko yoba ameze kose mutegereza kwizera Yesu Kristo nahinduka muri Yohana 5:19 yaravuze ati nukundi ndababwire bisigura ngo umwana ntanda kimashura kwikora wenyine acigeneye akora ibyo abonye se akora ibyo se akora n'umwana arabikora murabona yabanza kubona ibyo data amwereka mu kwere mu iyerekwa ibyo nibyo bimugira uvugishwa n'Imana uno munsi nahinduka aracyakora bya bindi nyene bikiye muri mwemu yera twaravyemeye twaravyakiriye kandi twarahawe bibike mu mwatsi wa mwemu yera twarabonye avuga mu zindi ndimi akazisobanura agahishura agakora agati yacu turazi yuko hari ibintu byo kwigana ibyigana ariko ivyo sivyo bikenewe muri kino gihe uno munsi igikenewe n'ukuri kwa Bibiliya yuko Yesu Kristo ari ashobora kwishyura ko ari wa wundi nyine ko adahinduka niwe mwana w'Imana aho rero bidashira yaravuze ati mu gihe gito hasigaye igihe gito isi nizosura kumbona amadini isi ariko mwebwe muzombona jewe isigarira zina je nzoba muri mwebwe gushika ku iherezo ry'isi jewe nzoba muri mwebwe kandi nzokora ibikogwa byanje nciye muri mwebwe gushaka kwerezo ry'ibihe uko yarareje niko n'uwo munsi ko zokomeye bidashira Imana yo mwijuru yabisezeranye ni mu nkunde rero ndababaza ikibazo kimwe mwebwe muri hano nshaka ko mumenya ko ko umuntu yigira ubukiza indwara va ku mana uwo ntaba umuntu yigira umukiza ntabaho ku isi kiretse umwe ari we wenyene ubwiwe umwami ariko arakora no ku isi ariko arimenyekanisha mubiwe uwo ni we nyawe kera yaragaragaje ko ari mesia mu gihe cya mubihe byaheze yaragaragaje ko ari mesia aravuga ati nkuko byari bimeze mu isi ya Noa nkuko byari bimeze mu isi ya Loti nkuko byari bimeze mu isi ya Noa amazi ya imuzure waraje mu isi ya Loti haza umuriro yimenyekanishije gute yaramanutse Loti buryo yari umuntu umuntu wakonje wakazuyaze wo mwishengero haje abamarayika batatu ubwa mbere ahatangura Aburahamu agereranya abantu bahamagawe basohoka bava muri Sodomu bajya abamarayika babiri nabo bagiye Sodomu bavuga y'ubutumwa ntibakoze ibitangaza twubagiranya na Billy Graham wa none cyangwa ikintu nk'icyo ariko yari imenyekanisha wenyine ubwiwe mu bari uhoraho yarigaragaje mu bari barasohotse ariko mumbone yuko imbere yuko ikare gace karandugwa hari umuntu yasigaranye na Aburahamu mwiyubare Aburahamu yarafise nk'imyaka ijana Sara na afite imyaka 90 ni murabe baciye bafata bumira ku isezerano murabona ko Imana yamiza kubayizera abantu bafashe amasezerano nibo yamizigana murabona yuko asigaranye na Aburahamu yarigaragaje yari yahindukije umugonga uteye ihema mbere ubwa mbere yitwa Aburahamu munyuma cyayitwa Aburahamu hajyamo indome he ubwa mbere ari Sarayi ubunaho munyuma cy'abasara yabiyeretse nk'uko yari yarabikoze ige yahindura izina ryiwe yaravuze ati ari mu ihema inyuma yawe nkuvuga ngo ryari isezerano Aburahamu nzokugendera nk'uko isezerano ryanjye rivuga acyaravuga ati umugore wawe azoba afise umwana Bibiliya iravuga yuko Sara yari inyuma mu ihema kandi ko yaciye atwenga muri we yaravuga ati kubera uhoracyabaza ati kubera ko Sara atwenze murabona yarazi ibyo yakoze inyuma mu ihema murabona ibyo ashaka kuvuga hanyuma Aburahamu yari mu nzira yarazi yuko ariko avugana n'Imana yarazi ko ariko avugana na Elohim Imana ishobora byose murabona Yesu yaravuze ati nk'uko byagenze mu minsi ya Loti nako bizogenda mu minsi y'umwana w'umuntu mwene Aburahamu mwizera ko yari Imana Bibiliya ivuga ko yari Imana kandi nibyo Imana iriko irakora mu isi iherezo imbere yuko isi iturigwa iriko irigaragaza mu mubiri w'inyama mu bantu bayo ni nzima uko yari ireje niko iri n'umunsi niko izo komeye bidashira ikibazo sukumenya niba yobakiza cyangwa tubakiza inyishyura amaze gutangwa niba mushobora kwizera ko ari muzima kugira ngo yemeze ijambo ryayo jewe ndizera yuko ari muzima namwe muravyizera ijwi ryanje ririteguye kandi ndibaza yuko umwanya washize namaze gucegwa iminota 45 twunamike imitwe yacu yasakubaza ikibazo ni kibazo kiri mu byanditswe kiraba kino cigwa mbega none azosura kwimenyekanisha turagomba kuraba Yesu uko yararaje niko ari no muzi niko azokwamye bidashira twifuza kumubona nuza hagati yacu ku numugoroba nukore vya bikogwa nyene wakoze igihe wagendagenda i Galilaya mwo mwizera hamwe yokora bijya bikogwa nyene yakoze data twe turi mwijuru numugwi mwizwa abantu beza cyane ndumva ko amajwi yaba ari karangaruka ko turanezerewe cyane twebwe nk'abavuga butumwa ijwi ritugaruka ko rivuye mu ikoraniro ese icyoma tugashobora kumva umuyaga munini uri kura urahinda tukaronka ikangura hano Tucson turi hano kugira ngo tukumenye twebwe nk'abakozi bawe kandi turazi uko ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi ko jambo yahoranye n'Imana kandi ko jambo yari Imana kandi ko jambo yambaye umubiri abana natwe turazi uko ino Bibiliya igaragaza icyumviro cy'Imana hagati mu bantu bayo icyumviro bujya kigaragara iyo ijambo rivuzwe mwamurazi ibintu biri mu mutima wanjye ndizera ko uko wareje ari kuzokwama niyo bidashira mwemuyera nahezagire no jambo ugaragaze kuri muzima kugira ngo babone ko Yesu ari muzima data ndizera ko rino koraniro ryizera muri kano kanya kandi ko abatarakizwa baza gukizwa kandi bakaguha ubugingo bwabo kandi abandi bose bagasura bagatangura ushasha bakavugurura nukiza abagwaye nuhezagira bera n'abari mu nzira bari kumwe nabo nubane nabo mwami navuze ibyo wavuze nuze rero muri kano kanya ubigaragaze uze hano ubigaragaze kugira ngo tumenye twese yuko uri hano mwami ese cyo mu mwese muri twebwe twaba turi hose dukora ibiguhimbara uratubona mwami tutari kumwe nawe ntanakimwe cyo shoboka nibikunda nuzu ukore wenyine mwami rero twatanze amakarata yo gusengerwa twamatuyatanga buri munsi kandi dushobora kubahamagara bose hamwe ariko dushaka guhamagara bakeya muri kano kanya maze dusenge ubu rero nimutekane nimuce bugufi kandi musenge mwewe muri mu murongo w'abasengerwa nta n'umwe nzi muri mwebwe kandi murazi yuko ntabazi nimuduze ibiganza nimurabe mwese muri mwebwe sindabazi nabo ntibanzi nukuvuga nibanzi nanjye sindabazi Yesu Kristo niba Yesu Kristo ari muzima dukeneye kumubona mbega niko bimeze turashobora kuvuga ibintu byinshi ego aba mu mutima wanje kumbure n'ibyo kandi benshi baravuga ngo ego ariko ego ngo ariko arasoma mu byumviro byacu mbega ikibazo ni iki mbega ni muzima muri icyo gihe rero yishure yerekana ko yari arije ariko no muzika ariko zo kwama n'ibi bidashira ahantu hari ijambo ry'Imana ndarifashe mu biganza byanje uretse umuhungu wanjye namwe data Tony nta wundi muntu mbona nzi kandi Tony nawe ni umukuru w'abikorera utwabo b'umutwa bwuzuye nashaka kuvuga ko nk'ahantu hari umuryango umwe nzi ni umuryango w'abantu bava muri Indiana ariko nta sinzi kubiberekeye nta kintu idonido nta na kimwe nzi idonido kubiberekeye n'ujya mugore sinamumenye sinzi uwo ari we mpagaze hano hari abavuga butumwa bari iruhande yanje n'abakirisu n'abakristo navuze ubutumwa mvuga ko Bibiliya ari y'ukuri kandi ko Yesu Kristo ariko aratanga ikimenyetso ciwe nk'uvugishwa n'Imana igimenyetso cyavugishijwe Bibiliya iravuga kuko yaraje ariko ari n'umusa ariko zo kwama bidashira ibikorwa nkora namwe niko muzokora nimba ari ukuri rero buri munyabyahabwiriza kuza hano agashike n'ubugingo bwiwe Yesu kandi bose babwirizwa kwemera ugukira indwara kwabo aho muri nyene mukabwirizwa kwemera ugukira indwara kwanyu pastori wanyu n'abandi bakozi b'Imana bayicaye hano Jesu ndi umuvuga butumwa nimba no byituko hano hari uvuga butumwa hano nabigisha hano Jesu ndi umuvuga butumwa sinize nta mashure mfise sinigeze menya mu ishure ngo ndonke amanota menshi nta na kaminuza nize jewe ariko umwami yampaye impano kubera ko ndamukunda kandi aranshoza kugira ngo nshobore kumukorera, kandi niyerekana araza kugaragaza yuko ari hano, kandi ko mwemuyera mwakiriye araza kugaragaza yuko ari hano. Ibyo byabwirizwa kubabera nk'ikimenyamenya, nta bundi buryo bwo kuvyemeza atari kubona muri wewe hakoretse ibyabaye ku munsi wa Pentecote. Murabizi mwe rw'ababatiste, ni ibintu biba mu muntu, sidini. Nkuko Yesu yabwiye Petero aramubwira ati, yamubwiye ngo sinyamara amaraso byabiguhishuriye, ariko ni Data ari mu ijuru, kandi amarembo y'ikuzimu ntazonesha ishengero, ntazonishobora. Mbega uyu ni wa mudamu, nimba Yesu Kristo hamwe yokwerekana ko ari muzima, ni bangahe bo kwemera gukira indwara kwabo? Aho nyene mwicaye mwovuga muti mwe Abrahamu, numvise uvuga kandi si bishasha kuri jewe ibyo wamuvuga, ariko nimba wavuze ukuri Imana izobana nawe, itegerezwa kwerekana ko ari ukuri, niyerekane muri uno mwanya maze ibereke yuko ari ukuri. Uyu mugore sindigera ndamubona, haza akanya yari yadugije ikiganza kugira ngo avuge ko nawe nyine atanzi, ko nanjye ntamuzi, sindigera mpura nawe mu buzima bwanje, uko turi ntituzinanye. Ehe, umugabo n'umugore bahuye aribwo bwa mbere, nk'uko umwami Yesu yahuye na wa mugore ku iriba, nk'uko biri mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana. Bino bintu ni nk'ibyabaye muri Bibiliya, bigarutse kugaragara imbere yacu. Yaragiye abaza wa mugore, aramubaza ati, mpamazi nywe. Hanyuma se ahegiye kumwishurira icyo yari akeneye, acara kimubwira, acara tahura yuko ujya mugabo atari umugabo asanzwe. Wa mugore, urazi ko ntakuzi, urazi ko atana kimwe nzi kuri wewe, ariko ndazi yuko umwe mu Imana ari hano. Uri umuntu yizera, nturi umuntu ajyana nyabahururu, nturi indyarya, uri umwizera, nturi umubeshi. Woshobora kuba uri indyarya cyangwa uri umuntu umubeshi, sinzi. Ariko none yomenyesha ingorane wowe ufise, akamenyesha niba urwaye, nimba ufise ingorane muhira, hamwe yobimpishurira, hamwe yomishurira igituma uri hano. Kandi akankoresha kugira ngo nshobore kuvugana nawe. Uwo mwizera, mwese mwomwizera gahembe. Ehiraba, ngibi ibiganza, abantu badugije ibiganza. Sindigera mbona uno mugore mu buzima bwanje, kandi ntituzinanye. Hamwe mwe muyera yoshurira uno mugore ikintu yakoze. Kumbure ko nka wa mugore wo kwiriba canke ikintu nk'icyo, akamwishurira ikintu yabwirizwa gukora cyangwa ikintu atakoze, murazi yuko ibyo bibwirizwa kuva mu bushobozi budasanzwe. Murabizi, mwese murabizi. Murashobora kujya ku ruhande rw'abafarisayo mukavuga ngo ibi biva kuri wa mugwanizi, ariko kandi murashobora gufata ikibanza cy'abizera mukavuga muti ibi biva ku Mana. Mureke mwe muyera wenyine yivugire, mwebwe muri kumukoresha ibiduza amajwi mikrofone, ni mwiyubare. Sinzi ko mvuga cyane, ntabyonzi. Murabona ko mpagaze hano ni kimwe, njya ku ruhande rw'ijambo ry'Imana nkagaragaza ko ari ukuri, Imana nayo ikaryemeza, cyangwa nitumenya aho turi. Hari umunsi nigira kuba ndi imbere y'abantu amamiliyoni Bombay mu Buhindi, nahariya muri Afurika y'Epfo, hageze gukorana abantu ibihumbi mirongo itatu n'abandi ibihumbi mirongo, hari umunsi hakiri ibihumbi mirongo inani na bitanu bakirira rimwe, mbere basega ibigwamana. Nimurabe, Imana yarabihishuriye. murabone ibitangaza 1025 1025 vyabaye ku munsi umwe narabyiboneye biriko birakoreka none munsi mubona aho kore umuno munsi naho vyogenda gusa turabantu bavuye mu bice bitandukanye vy'isi uburero ngira mvugane nawe kugira ndabe yuko ashora kumishurira ikintu uko vyogenda kose sindakuzi imana ni ikuzi niba ishengero ritarigera libona wa muco umumarayika wa muco murabona umuno muri kano kanyu umuco wamaze kumanuka uri hano uyu mugore uri hagati yanje n'uyu mugore afite ingorane nyinshi cyane ingorane inkuru afise nuko agwaye indurwe n'ivyukuri nimba ari byo duza ibiganza urakoze kubona ubikoze urizera yuko kwari wa wundi ejo no musi nibe bidashira uravyizera kamwe ndata wiyumvire ko wibajye yuko ari ibintu niyumviriye Yesu yabonye ibyumviro byawe Yesu ari kumwe natwe Yesu arashobora kumbarira icyo we uri muri icyo gihe rero ibibazo byose bicyo bironka inyishu Madame Holyman urashobora gutaya iwawe Yesu Kristo yagukijije ubu murizera none muravuga ngo ni gute ashobora kuvuga izina ry'uyu mugore mbega none umwami ntiyabwiye izina Simoni n'abandi akababwira izina ryabo uko yari arejo niko none umunsi niko zokoma ibi bidashira muravyizera mushingana umeze ni umerewe gute uyu mugabo nti twari kwabana n'ubuzima bwanje nti tuzina era gato kugira ngo abantu bamenye yuko ariko bimeze tuzi ibiganza umugabo sinigera ndamora n'umunsi wa rimwe umuravimenga afite amagara meza sindamuzi sindigera ndamora n'umunsi wa rimwe Imana irazi byose kuri we niba gwaye sishora kumukiza Iyaba narinda bishoboye na mukiza ariko sindabishoboye sishora gukora ibyima ibyo Yesu Kristo yamaze gukora sishora kumukiza Iyaba Yesu ari hano yambaye iyi costume nambaye nabo nyene niyo gukiza yo kubwira ngo naramaze kubikora igihe napfa kubgawe yarakubiswe yarakomerekejwe twese kubw'imishyago iyo twarakize ndabona umugabo afite umugore sinari bigenda mubona mu buzima bwanje sinkwabwiye duhura ubu rero mushingana hamwe mwe muyera akomeye laba hari ikintu cyabaye umuco ubu ndawubona uri hejuru y'umugabo hari inyuma washitseyo nivyo kandi byatumye muri wewe hari ibintu hari ukuntu wiyumva nivyo uyu muntu arafite ikintu kibyimbye ngaha mu gutwi baramubaze ariko ntiyakize ibi bintu si ibintu niyumvira ni iby'ukuri hari ikintu afise kiri ku mutima umuntu aza kubona ko ari imana cyangwa kutari imana hari ikintu afite ku mutima arafite icyifuzo mu mutima hariho umuntu ari ngaha muri kino gikorane n'umugore wiwe afise ingorane kandi hari ahantu agwaye mwese ko muri babiri murakize murashobora gutaha mu izina rya Yesu Kristo nimwizere ntimukekeranye nimwizere yuko ibintu byose bishoboka kuwizera byose birashoboka sinkiza abantu ariko Yesu Kristo arigaragaza wenyine ubwiwe ko ari hano uyu mugore ari hano ari afise ababyeyi b'aba Mexique n'abahindi afise ivumbuka ry'umurindi w'amaraso kandi yasavye ngo umwami amugirire imbabazi Yesu Kristo yagukijije muravuga ngo mwende Abrahamu ibyo ni bibe n'ibyanditswe nibyo birawe n'ibyanditswe ujya mugore yakoze wa mugore yakoze ku buyonga bw'impuzu ziwe nibangahe ngaha bizera yuko bibiliya ivuga yuko ari umuherezi mukuru ashobora gukogwa ko intege nke zacu nibangahe babyizera murabona uno munsi arakora bya bindi nyene yakora ejo kuko uko yararaje niko uno munsi niko azokomeye bidashira uyu mugore yicaye ngaha uje mugore umugore yicaye muri kiragi uje mugore yarafise kwizera umugore umwe yaragiye yicira inzira mu bantu yari yizera mu butima bwe yaravuze ati hamwe nokora ku buyonga bw'impuzu z'ubwenyine cyankira murabona igihe bibiri ivuze mu isezerano ishashe ikavuga ngo mu byete nk'uko byandikiwe abahebura mu cyo cyandikiwe abaheburayo ngo ni umuherezi mukuru ashobora gukogwa ko ni imibare yacu azokora nk'uko yabikoze kiriya gihe yarabwiye ujya mugore yuko yakize kandi niko yamabwira wamukoze ko bose ababwira ngo bakize amen murabona ko ari wa wundi nimubaze uyu mugore sindamuzi nabiye ndamubona murantunga we nawe urazi ko tutazina ariko Yesu Kristo twese ko turi babiri aratuzi urizera yuko ashura kumishurira ibyo wakoze canke akamishurira ibyo usaba jewe ndi mwene so muri Kristo sindakuzi urizera ko Yesu Kristo ko ari Yesu Kristo ego uri umukristo uremera ibyo mvuga ishengero ry'inyeneza gushagizera n'umutima waryo n'imitima yanyu yose mudaza kwizera yuko igihe turimwo kwibwirizwa gushika ko ari cyo kimenyetso cya nyuma y'abisirayeli baronse kiriya gihe nimurabe niko bimeze muri kano kanya ikimenyetso cya nyuma imbere y'uko umuriro umanuka twaronse ibimenyetso n'ibitangaza ukwezwa mwatsi wamwe muyera gukira indwara urere ikimenyetso cyanyu imbere y'uko Sodomi turigwa nuko Imana yishe mu mubiri w'inyamara umubiri w'inyamara akamenya n'ivyumvi by'imitima y'abantu Yesu Kristo yavuze ko ariko bizogenda hazogarukira murabona ndashobora guhindukiza gutera umugongo no mugore niba mwibaza ko nsoma mu byumviro sho kubikora umwami niwe rekera akora bino bintu Yesu Kristo ni amishurira igituma uri hano iyo mishurira igituma uri hano uraza kuduza ibiganza ukemeza ko tutazinanye ndabona yuko umuntu ashavura cyane kandi ibyo bishika ishavura ikaduga inyuma ya saa sita iyo urushe warushe cyane kandi ndabona yuko ugwaye amakonyera na cyane cyane mu biganza uwo mugore ace yishura ngo ni iby'ukuri iyo ushatse kuvyuka mu gatondo birakugora cyane ni ikintu kidasanzwe ndabona umugabo akiri muto n'umuhungu wawe afite ubugwayi bwo mu mutwe kandi iyo ngorane yayitewe n'ingorane afise muhira ibyo urabyizera nimba wizera ko wizeye itahira urizera n'umutima we wose nawe ubwawe arazi byose wiyumva gute nawe ntituzinanye umwami Yesu twese aratuzi twese ko turi babiri aratuzi turi abantu ariko unubwa mbere duhuye mu buzima bwacu nurabe ndumva fize intege nke ndashobora kuvuga masaha ntibinduhisha ariko ibintu byo kwerekwa n'ukuri biranduhisha cyane Daniyeli yareretswe yagumye ari umunyabyaha mu ntege nke nyinshi amara iminsi kubera umubiri we wagize intege nke Yesu nawe nyine hari umugore yamukoze ko acyaravuga ngo numvise ubushobozi bumvuyemwo nimba ariko byagenze ku mwana w'Imana gahemwe kuri je bizogenda gute murabona yuko ndabona ko ishengero ryose ryizeye muri kano kanya sindakuza ariko Imana irakuzi niyamishurira ibiri mu mutima wawe urazi yuko Yesu yamenye ivyumviro vyabo arazi kandi umutima wawe nimba yo guhishurira icukeneye uraza kwizera kandi uraza kuyemera namwe uko niko vyagurizwa kugenda hari ikintu kitagenda neza mu kuboko kwawe kuko ugwa ivumbuka ry'umurundi umurindi wa maraso ivyo hari cyo byavuye ko kandi ugwaye numwingo kandi nico byavuye ko urizera yuko nduvugishwa nayo umukozi wayo ego urakoze urakeneye gukira urakeneye gukira ukeneye kuba umumisioneri igituma ushaka gukira ni ikintu cyiza cyane nuko ukeneye kuba umumisioneri ukeneye kuba ukeneye kujya muri Afurika muri Amerika y'epfo ni ukeneye kujya nimba wizeye n'umutima wawe wakize uzoca ugendayo nibanga bizera yuko Yesu Kristo ari wa adahinduka ari hano ubu rero nimunkundire ndabahundi murongo mu byanditswe Yesu yaravuze ati nimuje mu isi yose muvuga ubutumwa bwiza mubwira abari barimwe bose ubutumwa bwiza uzizera akabatizwa azokizwa ariko utizera azoshiwa kwiteka ngibimenyetso bizokurikirana abizera mu izina ryaje bazokwirukana amadayimoni bazovuga indi minsha bazofata inzoka niba nk'ibinyobwa byica ntacyo bizobagira bazorambika ibiganza ku bagwayi kandi abagwayi bazokira ni bangahe bazi ko ari by'ukuri niyo majambo ya nyuma yavuye mu kanwa k'umwami wacu mbere uko azamuka ajya mu ijuru mbega ni by'ukuri uko yabivuze niko biri nibangahe bari hano murabyizera nibangahe murashaka kubona ibitangaza by'Imana mwizere yuko Yesu Kristo ari hano nimurambike ibiganza umwe wese arambike ibiganza kuri mugenzi we uko ivyo ibitagenda neza kuri mugenzi uko vya bimeze kose nimurambikane ku ibiganza nkomeza kubona iyerekwa kandi ababwira yuko bino bimenyetso bitazokurikira gusa William Branham ariko bizokurikira bose bizera bizokurikira bo bose barambika ibiganza ku bandi mu kwizera ubu rero ikiri ku mutima kirurutse yuko Yesu Kristo yigaragaje ko ari muzima hagati yacu nimuvuge muti amen nimusengere umuntu mwarambitse ku biganza rero nimwisengere nimusengere uwo muntu nawe abasengere nimusengeranire yatanze isezerano kandi turagizera yaragaragaje kandi turizera n'imitima yacu yose ndeza kubasengera mwese mu gihe muri ko murasengeranira nimwizera n'imitima yanyu yose tata twese turi mu ijuru dukoraniye hano turazi kuri hano kuno mugoroba kandi ko wemeje ijambo ryawe twavyiboneye tuje hano nk'abana bawe bizera yewe mana mu izina rya Yesu Kristo munsi w'ubushobozi bwa mwe muyera ndategetse ubushobozi bwose bw'umwansi bukugweho kandi nareka abana bawe mwami bizeye ijambo ryawe yewe mana hano hari abagwaye benshi mwami barambikanye ko ibiganza nk'abizera barizera kandi ni bene data ni bashiki bacu bariko barasengeranira ewe mana waratanze isezerano mu ijambo ryawe kandi ndasenze ndagusabye muri kano kanya ndavuze ko turabizera kandi ahaye umuhigo wa mugwanizi kugira ngo abareke bose areke abizera Yesu Kristo bose abaha amahoro na soke kuko Yesu Kristo yagaragaje ko ari uko yarareje ariko n'uno munsi ariko zo kwamye bidashira satani barekure mu izina rya Yesu Kristo ivyo nibikoreke kubwicwa cy'Imana kuko twizera yuko Yesu Kristo kuko twizera ko Yesu Kristo yazutse kandi kubushobozi bwiwe kukuzuka buriko burakora hagati yacu kuko ari hagati yacu kandi ibyo byose arabika bikora kubwicubara cy'Imana mwebwe mwese muri hano mwizera yuko Yesu Kristo yashikije ijambo ryiwe kandi ko ari hano kandi ko yashikije isezerano ryiwe muri ino nyubakwa akigaragaza ko ari mwese Kristo nyene kandi turizera yuko ijambo ryiwe ari ukuri n'umwana w'Imana niwe yishu yabishuriye kandi yarabamenyesheje yamenyesheje ibitagenda neza mu bantu nibyo bari bakeneye yabigaragaje ibyo byagaragaje nk'aho ari ukuri nimuhaguruke rero muri kano kanya nimuduze ibiganza byanyu maze mwishyurire Imana mu izina ry'umwami mwakize mwabohotse.